Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rizamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije njuti namwe mwese bagenzi muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri mu kiganiro muri Isanga. Ikiganiro muri Isanga cyo ku munsi wa kabiri nk'uko mubizi ni ikiganiro cerekeye ibibazo ubuzima, amagara, iterambere n'ibindi byinshi byerekeye umukenyezi n'umwigeme. Ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu gihe umwaka mushasha wa 2021 na 2022 watanguye haciye iminsi mike, Leta y'u Burundi ibicishije mu bikorwa by'inama nkenguzamateka na nshingamateka hamwe n'amashyirahamwe atandukanye harimo n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH bari mu isekeza ry'ibikorwa byo gushikiriza uko ibibazo bijanye n'inda z'indaro hamwe n'ingo zubakwa hataragira byifashe mu gihugu. Muri ivyo bikogwa hakaba kandi bariko biga inyishu zibereye kuri ivyo bibazo bisanzwe bifise ingaruka mbi nyinshi cyane cyane ku bana babigeme. Ni mu gihe ahanini izo ndazindaro zituma benshi muri abakogwa bacira amashuri hagati. Mbe ivyo bibazo byifashe gute muri iki gihe? Iyo migwi yoba ibona inyishu ari izihe? Uruhara rw'abavyeyi n'abarezi mu kibano n'uruhe? Nivyo tujye kuganira n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH nk'uko twabivuze. Umutumire w'uno munsi ni umushingantahe Jacques Nshimirimana, akaba agiye kutwiganira byinshi kuri iryo sekeza ririko riraba kumwe n'ivyegeranyo bitandukanye byerekana uko ikibazo cyifashe muri aka kanya. Umushingantahe Jacques Nshimirimana, ndabashimiye ku kanya mufashe ko kuganira ku radio Ijwi rya Amerika. Tubahaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane, murakoze kuba mwatwiyumviriye kudutumira, murakoze kandi kuba mushira ingufu nyinshi cyane mu guteza imbere agataka kazi na muntu biciye mu biganiro na cyane cyane akabana, kuko muzi neza yuko mu Gifaransa tubita resamvo bategereza kugira bavugira kandi cyane. Rero ndashimira n'abariko baratwumviriza muri kino kiganiro.
Murakoze cyane. Tugiye nyene muri ibyo bikorwa murimo muri iminsi kumwe n'inzego za leta, igisekeza ririkorera ba hirya no hino mu gihugu, ritunganijwe gute muri make?
Murakoze cyane. Iri sekeza ririkorera ba mu gihugu cyose ni isekeza ryo kurabira hamwe hagati y'abakenguzamateka hamwe n'abagize umugwi w'igihugu igenzurwa cy'akazi na muntu n'abajejwe imbere mu ntara zitandukanye, abajejwe ubutungane, abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano, kurabira hamwe aho itekezo ryatangujwe inama nkenguzamateka rigeze, kuraba n'icyo kogwa kugira ngo ibitigiri by'abana batwara inda z'indaro n'abana bubaka hataragira bigabanuke mu gihugu cy'u Burundi. Rero nisekeza ryatanguye ritanguye mu ntara ya Ngozi rihuza intara zo mu buraruko, ubu naho tukaba duheruka gukorera mu ntara zo mu buseruko mu ntara ya Rutana ahahuriye intara zitandukanye zishika kuri 5 zo mu buseruko, hanyuma tukaba twimirije no gukora igikorwa nka bene icoho mu gisagara cya Bujumbura aho kizohuza intara 5 nyine.
Urakoze cyane. None turabye kuri ibyo bibazo nyene muvuze, ibibazo by'inda z'indaro, ibibazo by'ukubaka hataragera, duhereye ku bibazo by'inda z'indaro muri iki gihe, cyane cyane mu gihe cy'ikiza cya corona, cyoba gicifashe gute icyo kibazo muri make?
Muri iki gihe cy'ikiza cya corona twavuga yuko ata kinini icyo kibazo cyahinduye ku uko cyari gitanzwe kimeze, uko murazi yuko izinda z'indaro z'abana bubaka hataragera, ni ikibazo cyamyeho ariko kigenda kiduza amakari bivanye n'ibihe igihugu kiba kiriko kiracamo. Rero muri iki gihe cya corona twavuga yuko ku mashuri ata kinini za corona byongereje cyangwa bigabanye, ariko mu kibano kumbure bishobora kuba byaragize icyo bihinduye, kubera ko usanga abantu baba bafite ubwoba bwinshi bw'ubuzima, ugasanga kumbura ruyumviriye ati ko corona ari kiza roho nyanganda, ngira ngo ni ukubaka hakiri kare kugira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo sinze mpaze nsanga bitakunze ko nubaka kubera ibyo bihe igihugu kiba kirimo. Nibyo twibaza. Ariko mu by'amashuri iki kiza cya corona tubona umwengo ntaco byahinduye kinini ku bijyanye n'inda z'indaro hamwe n'abana bubaka hataragera.
Muri kahise byaribonekeje ko hari ibituma izo nda z'indaro zibonekeza, haba ubukene, haba ibi na biriya. Muri iki gihe ibitigiri by'inda z'indaro bihari, mubona biva kuki ahanini? Byoba ari ubukene, bwaba ari ibibazo byo mu ngo? Nk'ishyirahamwe CNDH mubona inda z'indaro muri iki gihe zituruka kuki?
Ibyo inda z'indaro ziva ko ni byinshi cyane, ariko nk'uko mubivuze hariho ikibazo cy'ubukene mu miryango, ikibazo cy'ubukene buca butuma nk'abanyeshuri badaheza ngo baronke ibyo bategerezwa kuronka bya nkenerwa, bigatuma biyumvira guca mu nzira za hafi, mu nzira zitari nziza, kugira ngo baronke ingene bisahiriza, ingene batunganya ibyo baba bifuza bataba bafitiye uburyo. Ibyo rero bica bituma abanyeshuri baja kurondera ubucuti ku badandaza bato bato canke abadandaza bakomeye, bigatuma abanyeshuri baja kurondera ubuzi bw'inyuma y'amashuri, ubwo buzi ugasanga kumbura burondera batarakwiza n'imyaka yo kuja ku kazi, bigatuma baja mu marisike menshi cyane. Hariho imvo yindi igira kabiri iva ku muco uri mu mashuri witwa copinage, bimwe by'ubugenzi hagati y'abanyeshuri. Usanga benshi babijamo batazi ibyo baba bagiyemo, batazi n'ingaruka zabyo, bo bakumva yuko ari ubugenzi busanzwe, mugabo ugasanga abanyeshuri bageze aho bigenza nk'abantu bubatse. Icyo rero twarabonye yuko uwo muco mu mashuri utuma abana benshi bagwa muri uwo mutego, ugasanga baratwaye za nda z'indaro bataba bituza, abandi nabo bikabaviramo guca bubaka hataragera. Rimwe na rimwe bivuye ku miryango yabo kibirukana, ikababwira yuko itakibakeneye, umwana akabura epfo na ruguru, agahitamo kuja kubaka atarakwiza imyaka. Ubwa gatatu birava ku bube gito bw'abarezi bagoba ibyo baba baragiye. Abarezi baja kwemerera amanota abanyeshuri, bakabemerera de faveur, ibyo bikaca bituma abanyeshuri bumva yuko bidakenewe gukoresha ingufu nyinshi cyane, kurara ariko ariga, kurara mu ikaye, agahita ahitamo guca muri iyo nzira ya hafi, akiderivera, no bita kwiderivera, mu nyuma bikamuviramo gutwara izo nda z'indaro, mbere bikanamuviramo no kwiyumvira kujya kubaka hataragera. Iyo yagiye kwiderivera asanzwe afite uwo bagenda na wundi w'umusore, agahitamo kuja kumwagiriza iyo nda kugira ngo aronke ahungira, kuko abona yuko iwabo atasaganirizo ake afite. Hariho n'ivo igira kane y'abana baza muri izo ngeso, atari ukubera ubugaba bw'abarezi ariko ari ukubera ubugaba bw'abo bana nyina, atanicyo baba babuze, mugabo buba ari ububi gito bw'abana. Ibyo nabyo twarabibonye, kandi turabona yuko ibitigiri byerekana ko n'abana batanga by'indaro kubera ubuyobozi bwabo biri hejuru.
Murakoze cyane. None hoho inyigisho zo kwirinda gutwara inda z'indaro baronswa mu byigwa basanzwe baronka zoba zikwiye hama rimwe na rimwe turaganira n'ababyeyi benshi bakagira ubwoba bw'uko amashuri ashobora kuba yonabigisha ibijanye nayo magara ibihimba by'irondoka bakagira amakenga yuko bashobora gutangura kugira imibonano mpuzabitsina kuri ibyo mubivuga ku iki izo nyigisho baronka zobafasha kudatwara izo z'indaro zoba zikwiye
mu bisanzwe porogaramu y'ishuri cyangwa imwe twita porogaramu tore ni porogaramu yashyizweho n'inzego z'igihugu kandi zibanje kuraba ubushobozi bw'umwana wese bijyanye n'imyaka agezemo dushobora kujya kwigisha umwana w'imyaka 12 ngo umwigishe ibyo wakwigishije umwana w'imyaka 20 dushobora kwigisha umwana w'umuyabaga w'imyaka 16 ibyo wakwigishije umwana ari mu mashuri y'intango w'imyaka 8 cyangwa 9 ababa barakoze izo porogaramu baba bararabye evolisiyo y'umwana mu myaka iby'ubwenge bwe bushobora gutahura hanyuma bagaca bamuha izo nyigisho kugira ngo ntabwo aza kwigishwa ibitari byo n'abangushi kuko baba bahari ubwo bwoba bw'ababyeyi buri fonde burumvikana kuko umubyeyi aba yumvira ati niyo bana baza kwigishwa ibijyanye n'amabanga mpuzabitsina ingaruka mbi ziri muri byo abana bashobora guca berura hakiri kare abana bashobora kumenya ibirenge ubwenge bwabo ariko si byo na gato kuko porogaramu umwana yigamwo ku mwaka ibijyanye n'ubwenge bwiwe birumvikana ko hari abana bashika mu mashuri amwamwe bakiri bato cyane icyo rero n'ikibazo nibaza yuko gikwiye gufatirwa umwanya ugasanga ni umwana w'imyaka 11 mugabo ageze mu ishuri ryategerezwa kuba ririmo abana b'imyaka 15-16 muri icyo gihe aca yigishwa iyo porogaramu bagezemo aho rero ababyeyi baraheza bakegera umwana kugira ngo ibyo ataba atahura mugabo yize mu ishuri babimutahuze baganire nawe hanyuma bamufashe kugira bamufasha ibindi byigwa ababa babishoboye n'ibyo nabyo bakabimufasha kubimutahuza kugira ngo ntaze kubibaza abagenzi ngo bahave bamusuka ngo bahave bamujyana mu bitabereye
iyo turi ko turavuga ibyo kubaka hataragera ku bakiri bato cyane ku mbura baba barasamye izo nda batabyipfuza ugasanga birabatumye bubaka izo ngo ni ukuvuga yuko bishora bakajya mu nzu imwe bakabana bidaciye mu mategeko tuba tuvuga gute iyo tuvuze tuti abo bana bubaka hataragera
tuvuze kubaka hataragera n'imice ibiri hariho abubaka bidaciye no mu mategeko ababona ko yamaze gutwara inda y'indaro iwabo bakamwirukana wayimuteye akamutera ibitugu akabura epfo na ruguru rimwe na rimwe agafata ingingo y'ukurondera uwo yegeka ko iyo nda yabona yuko wayimuteye asanzwe afite urundi rugo atashobora kumutunga karondera uwo yegeka ko uwayegetse ko rero bakaca bafatana bakagumana bakabana naho bitaba biciye mu mategeko hari umuce wundi ugira kabiri wabo ababyeyi baca baja hamwe bakagira inama uwo mwana akajya kubaka mbere akanandikishwa mu bitabo byandikwamo abubatse ingo kuko tuvuze abana mwumve yuko ushobora gusanga ibyo byamushikiye arenze imyaka yemegwa n'amategeko kugira ngo umuntu ashobore gushinga urugo icyo gihe iyo arenze iyo myaka araza gushinga urugo naho itegeko ry'2020 ivuga yuko ry'indero reglement scolaire ya 2020 ivuga yuko umwana w'umunyeshuri uko yoba angana kose imyaka yoba afite akiri umunyeshuri muri aya mashuri nshingiro aba yitwa umwana rero iyo yashikiwe n'ibyo arenza imyaka 18 araheza akajya kubaka akandikwa mu bitabo abageni abubatse ingo zabo bandikwamo rero n'imice ibiri abubaka biciye mu mategeko kubera yatwaye inda y'inda n'abubaka na bidaciye mu mategeko mugabo akaba abana n'umugabo abo bose tubashyira muri uwo mugwi w'abubaka bataragera batarakwiza imyaka ariko abo baba bamaze kurenza imyaka 18 nibasubira kuja muri uwo mugwi nibasubira kuja muri uwo mugwi uko baba barakwije imyaka ariko murumva yuko baba bubatse hatari bwagere kuko muri programa ziwe ntaba yari bwagire iyo programa yuko bakurugo izo nibiba byitayemo ni accident abaguyemo naye handi muri programa ziwe abategeza kubanza guheza amashuri kumbura igihe kanaka kigeze akaba ari hazoja kubaka urugo rwiwe yiteguye neza
hama tugarutse kuri risekeza muri mwo hamwe n'ibi tigiri by'ukuntu ibintu byifashe bimeze turabiye ku ndazindaro ibitigiri byifashe gute
uyu munsi tugeranije turabye dufatiye kumbure ku bitigiri biheruka byo mu mwaka w'2019 ushira 2020 biraboneka yuko ikibazo c'indazindaro caduze cyane ugereranije n'imyaka kumbure y'imbere gato nk'ubu dutanze akarorero mu mwaka w'2014 ushira 2015 ibyo bitigiri byari ku bana 761 mu mwaka w'2015 ushira 2016 byaraduze cyane bija ku bana 1619 batwaye inda z'indaro bari mu mashuri mu mwaka w'2016 ushira 17 biragabanuka bija ku 190 mu nyuma bisubira kuduga muri 2017 ushira 18 bija ku 611 ari naho inama nkenguzamateka yatangura urugamba rwo guhimiriza cyane kugira ngo ibitigiri bigabanuke umwaka umwe inyuma y'urwo rugamba inama nkenguzamateka yari itanguje ibyo bitigiri byarakorotse cyane bija ku bana 440 umwaka wose w'ishure w'2018 washira 2019 ariko rero umwaka uheze w'2019 ushira 2020 byarabonetse ko ibitigiri byasubiye kuduga abana bava kuri ba banda 440 baja ku 2033 ni ukuvuga ko abo baba ari abana bari muri ya mashuri nshingiro muri fondamentale na poste fondamentale gushika mu mashuri yisumbuye ibyo rero bikabyerekana yuko hakenewe izindi nguvu zidasanzwe ari naco gituma twiyumviriye kuja hamwe kugira ngo inzego zitandukanye zije hamwe duhagurukire bimwe biboneka ico kibazo turabe yuko ibyo bitigiri byogabanuka mbere binashobotse bigahera burundu kuko bisanzwe biri mu ihangiro leta y'u Burundi yihaye byo gushika mu 2030 ko ata mwana n'umwe azoba sinavuga ngo agitwarinda ku ishuri ata mwana w'umunyeshuri n'umwe azoba acitwa umubyeyi canke yatwaye inda uko iyo tuvuze gutwarinda ku ishuri umengo ni ku ishuri zibaterera gusa ariko iyo bazitwarira ashobora kuba mu mihana ashobora kuba ahandi hantu ariko kubera ko aba yitwa umunyeshuri aba ari umunyeshuri afite inda rumba bari muri cya gitigiri cy'abanyeshuri batwara inda z'indaro baba bacitwa abanyeshuri hanyuma ibitigiri z'uyu mwaka urangiye ntibiratororokanwa neza ariko ibyo turi ko dukorera ko birerekana yuko icyo kibazo kikihari dufatiye kuri aba 2033 hanyuma ingufu zose ziriko zirashigwa hamwe ni ukugira ngo ibitigiri bigabanuke burundu kandi tukaba twaranasabye yuko n'izindi nzego zitandukanye z'igihugu zoja hamwe kugira ngo duhagurukire iki kibazo kizoba gitorewe umuti n'ibindi bibazo byinshi bicaneye nako bimwe by'ubwirirana ry'abantu injyane mu miryango abo bana babige mushobora gusanga hari abatezwa inda n'abantu baba bubatse baba basanzwe bafite izindi ngo ibyo bikaza guhungabanya imiryango bigahungabanya uburenganzira bw'abandi bana kubera ko umuryango uba uhungabanye bigateza ibibazo muri sosiyete byinshi cyane rero igihe iki kibazo tuzoba tugifashe nka nama tukagihagurukira turizera yuko bizotorera umuti urama n'ibindi bibazo byo mu kibano biterwa n'iki kibazo cy'abana b'abigeme batwara inda bakiri ku ntebe y'ishuri
Murakoze cyane. Byumvikana yuko nkuko mubivuze iyo leta n'aya mashami nka ajejwe gateka kazi na muntu n'imigwi nk'iyi wanyu ijejwe gateka kazi na muntu mu gihugu hagurutse ibintu birahinduka. None ayo masekeza mwayavuze mu ntanga ariko ibikogwa biba bijanye nayo ni nk'ibihe, muja ku mitumba, muja ku mashure, muja mu ntara, hehe neza na neza muja kugira ngo babumve bamenye ibibazo uko byifashe hama ibintu bihinduke. Ayo masekeza bameze gute? Kumbure mu bamwifuza yuko aba buri mwaka buri meza ngahe mubibona gute?
Bo iryo sekeza riba rifise ibice bitandukanye. Ubu igice turiko ni igice cyo kurimbura uko ibintu byifashe, hanyuma igice kigira kabiri. Muri icyo gice tukiriko murantunga turimbura turi kumwe n'abegwa n'iki kibazo ku nzego zo hejuru, nuvuga abajejwe indero mu ntara, abajejwe indero mu rwego rw'ubushikiranganzi, abakenguza amateka, abari mu mugwi w'igihugu igenguzejwe atakazi na muntu, abari mu mashyirahamwe yigenga, abari mu nzego z'umutekano ku rwego rw'intara, abari mu nzego z'ubutungane ku rwego rw'intara. Tukarabira hamwe tuti mbega ikibazo gihagaze he? Coba gihagaze ku bajejwe indero? Coba gihagaze ku badahana bibereye abagirizwa ubwo bubisha? Coba gihagaze ku bajejwe umutekano badahagarika abo baba bagirizwa ubwo bubisha? Kugira ngo turabire hamwe aho ingorane zihagaze. Inyuma rero y'iki gice cya mbere tuzoca tuja mu kindi gice cy'uguhimiriza rero nyezina, ariko biherekejwe n'uku tohoza neza kugira ngo tumenye ababa bagirizwa izo nda ziba zatwawe. Igihe rero bazobona yuko bahagurukiwe cyane n'inzego zitandukanye kandi bakabona yuko birimo ingufu zose zishoboka, bizotuma baba banyeshuri bari bafite iyo ngeso, baba barezi bari bafite iyo ngeso, cyangwa mbere n'abadandaza bari bafite iyo ngeso yo gusurashuza abana b'abanyeshuri babivamo. Nk'ubu ntanze nk'akarorero, mu mwaka w'2017 byaraboneka yuko ibiharuro byerekanye yuko benshi mu bari batwaye inda bari bazitwajwe na ba bashoferi b'amamoto twita abataxi moto cyangwa abamotari. Ariko mu mwaka ukurikira bamaze kubona yuko bahagurukiwe n'inzego zitandukanye, mu mwaka ukurikira abenshi batwaye inda ntibari bazitewe na n'uwo mugwi w'abatwara amamoto. Ibitigiri byerekanye yuko abazitwaye ari abanyeshuri, benshi bazitwajwe n'abarezi, abandi nabo n'abo bigana abanyeshuri bagenzi babo. Bisigura yuko uko umwaka ugenda urengana bivanye n'ahashizwe ingufu, biraboneka yuko n'ababikora nabo bagenda bahindura. Mu mwaka w'2019 abarezi bamaze kubona ko ibitigiri byaduze byerekana ko aribo bahumbya abana cyane, nuvuga ingufu zose zakoreye kuri abo barezi, bamwe mbere bahitamo guhunga igihugu, abandi barirukanwa burundu mu kazi bakurikiranwa n'ubutungane, n'abandi byabonetse yuko batigeze bakurikiranwa. Kuko ibyo bibaye ntiduhora dutinya kubivuga, kuko uja gukira indwara arayirata. Tubivuga kugira ngo abo baca bakingirwa ikibaba na bagenzi babo bumve yuko ata serivisi baba bariko bararanda igihugu, baba bariko bararanda abategetsi b'igihugu. Rero ibyo bica bituma abajejwe guhana bahana bataravye mpunzi, bataravye uwo bazinanye, bigatuma icyo kibazo gitorerwa umuti burundu. Rero hariho abo byabonetse ko bagumye bitegereza, ariko kandi inzego zibijejwe ziriko zirabakurikirana kugira ngo nabo nyine bahanirwe ibyaha baba barakoze igihe biba bibonetse yuko babifitemo uruhara. Ko ibi by'ugutwara inda bibamo ibibazo byinshi cyane. Hari igihe umwana atwara iyo nda ntamenye niyo yayitwariye, akagira igihe utariwe, ari nacyo gituma bisaba amatohoza akomeye cyane. Ariko uwo biba byabonetse ko abifitemo uruhara ariwe yateje inda uwo mwana, twebwe tubaca dusaba yuko ahanwa birimo by'akarorero. Tumaze guhanwa ibya bihano bibera ku ishuri gusa, les sanctions administratives, ni n'ibihano biri mu gitabo mpanabyaha cy'u Burundi ibihano umuntu aba yagirizwa gushurashuza umwana w'umunyeshure ahabwa ni n'ibihano biri mu itegeko ryo mu 2016 rigejwe kugwanya mabi akore afatiye ku gitsina uko ari ryo tegeko ryavuga kandi riri specifique ariko umburensariza rifite uburemere rimwe na rimwe hejuru y'iryo tegeko mpanabya usanga hariho bimwe bimwe bisaba byarategekanijwe muri ibyo by'amabi afatiye ku gitsina rero ubu turiko turakorana n'izo nzego zose kugira ngo turabire hamwe aho shigwa ingufu gusumba ahandi ninge n'urwego rwose rwo kwitunganya neza kugira ngo uyu mwaka w'ishuri utanguye tuwutangurane n'ukwiruka inyuma y'abashurashuza abana b'abanyeshuri bakababuza ubuzima bakabuza akazoza
yego murakoze cyane rwose hama tugiye kubijyanye n'ingo zubakwa hataragira zozo ibitigiri ibyo babyifashe gute mugereranyije ni mu myaka yaheze nk'uko mwabidufashije mu bijyanye n'inda z'indaro
ku bijyanye n'abubaka imyaka itaragera ibitigiri dufite ni ibyo mu mwaka w'2019 gusa rushira 2020 kuko byabonetse yuko abana bashoboye guca bubaka ingo ari abana 8 ni ukuvuga hari ingo 8 zaciye zibaho zitobayeho muga zabayeho kubera abo bana bari batwaye imbanyi kumbure ababyeyi ikibano canke na bimwe twasigura yuko imyaka yabo ibibemerera baca bashima yuko baja gushinga urugo rero abo yabaye amaka 8 ariko izindi kazose ku bana 2033 zose ni ukuvuga ko atabigeze bubaka ariko kandi baba bahari baba bafite inzoya baba bafite abana bisigura yuko baba bari mu buzima butaba bworoshe kuko baca baja kurera abo bana bonyine ababataye inzonda batakiri kumwe
ego ahubwo kuri ico nyene wo twibutsa ico amategeko avuga kuri abo bana babigeme batwara inda bakiri mu mashure kera harahora huko baca bava mu mashure hama amategeko agenda arahinduka twibutse muri kino gihe y'umwana w'umukobwa atwaye inda akiri mu ishure bigenda gute
mu itegeko rigenga ibikorwa byo ku mashure byo twita règlement scolaire itegekanye ko iyo umwana umwigeme atwariye inda ku ishure acabanza guhagarika ishure akabanza kuja kurera umwana ko muravyumva ko buba ari uburenganzira bugonganye abari uburenganzira bw'uwo yatwaye inda bw'ukwiga mwa kandi abari uburenganzira bw'uwo ari mu nda bw'ukubaho kandi akavuka neza uvuga nyina akabanza kuruhuka akamwibaruka yaruhutse kandi n'inyuma yo kumwibaruka akanamwonsa cya kiringo abahinga mu by'ukonsa cyangwa mu by'amagara y'abantu basaba ababyeyi gukoresha kubahiriza rero inyuma y'icyo kiringo uwo munyeshuri aba yemerewe gusubira uja gusaba ishure agasubira muri bwa burenganzira bw'iwe bw'ukwiga mugabo umwana ameze neza umwana abayeho neza
mubyihweje musanga abo baba bagiye bagaruka ku rugero rw'abagiye n'abagaruka kugira ngo babandanye amashuri yabo
benshi baragaruka kuko iki cyo gutwara inda murumva ko ibarinda atabayipfuje iki cyo gutwara inda riba risanganye ryamushikiye bigatuma yicuza hariho abicuza bakagomba kuja mu nzira mbi zitemewe n'amategeko bimo by'ugukorora imbanyi abo nabo bacaba kubyiranwa n'ubutungane kuko urafise n'ibitigiri by'abari mu minwe y'ubutungane bagerageje kwikura izo mbanyi mu kuzikorora abo rero bafashwe bakivyiyumvira cyangwa bamaze kubikora baca baja imbere y'ubutungane kandi ibihano birakomeye cyane hariho rero n'abandi byamaze gushika batinya ibyo bihano bakaca bareka bakibungenga hamba bakibaruka iyo rero yamaze kubona yuko yakize akumva yuko umwana afite abashobora kumufasha kumukurikirana benshi baragaruka bagasubira mu ishuri kandi ibitigiri byerekana yuko iyo bagarutse abo baba bagarutse si kenshi bashikigwa no gusubira kugwa muri ayo makosa ntibibashikira kenshi gushikira ababa babikoze gushasha ariko abo baba bagarutse babanje gutwara izo mbanyi iyo bagarutse ku ishuri ntibaheza ngo babisubiremo abatari bake
iyo bagarutse ku ishuri nk'ishamirije nk'umugwijijwe gukurikirana agateka kabo mubona boroherwa bagasubira muri sisiteme bagasubira mu byigwa byoroshe
bo baroroherwa kubera ko haba hariho amategeko abakingira hariho amategeko abakingira nta muntu aba yemerewe kubinuba nta muntu aba yemerewe kubatuma agatoki niyo bikozwe n'abanyeshuri bagenzi babo baraheza bakitura abajejwe imbere ku ishuri hanyuma bagahanura abo bagenzi babo mbere iyo binakenewe bakanabahana iyo babonye yuko baguma babatuma agatoki rero ibyo bica bituma uwagarutse ku ishuri yigana umwete n'ubwira bigatuma mbere anamenya cyangwa anagira ingufu zidasanzwe zisumba izo yahora afite ikindi naco tubonekeza ni uko iyo bagarutse ku ishuri nta n'umwanya basubira gutakaza muri bimwe by'imikwegano by'ubugenzi butagira aho bufatiye aza azi ikimuzanye yuko ari ukwiga hanyuma agaheza amashuri ibyo bindi by'ubugenzi akazobijamo igihe azoba ageze kurondera kubaka urwiwe
ego mwavuze ko irisekeza muri mwo rifise ibice bitandukanye igice haba harimo n'ibice byerekeye gutanga inyigisho ku rwego rw'intara kugira ngo ku rwego rw'intara bamenye aho ibintu byifashe ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'iyo ntara nyene hariho igice cy'inyigisho intara zironka ku bijyanye n'uburyo bwo gukemura ibibazo by'inda z'inda
ego cyane tumaze kubyita isekeza ni igikorwa kiba kibandanya kiba gifite ibice byinshi icyo gice kizaba kihari cyo gutunganya inyigisho mbere atari no ku rwego rw'intara ahubwo ku rwego rw'ikomine guhimiriza ababyeyi guhimiriza abajejwe indero guhimiriza abanyeshuri bonyine ubwabo guhimiriza ikibano kugira ngo bose bumve yuko ari urugamba ruturaba ibyo rero birategekanijwe mu gice kumbure kizokurikira inyuma y'iki gice cyo gusuzumira hamwe uko byifashe n'icokogwa kugira ngo ibitigiri bigabanuke kuko muri izi nama turiko turatunganya haravamo bimwe twita amarokomandasiyo icokogwa ninde yogikora yogikora ryari yogikoresha uburyo ubuhe yogikorana nande coba ari ukugira ngo dushike ku ihangiro irihe ibyo byose rero tugenda twishura ibyo bibazo bikazotuma mu gice cya kabiri tuba tuzi umwumwe wese igikorwa ashobora gukora kugira ngo dushike kuri iryo hangiro rusange ryo kugabanya ibitigiri by'abana batwarira inda ku mashuri inda by'indaro ku mashuri namwe n'abana bubaka hataragera
ego murabona yuko nk'uko mwabivuze kare hariho inzego zitandukanye zitegerezwa nazo nyene guhaguruka zigafasha muri ibi bikorwa harimo n'inzego z'ubutungane nk'uko mwabuze baritura ubutungane iyo bikenewe mubona abana b'abakobwa bitura inzego z'ubutungane bikwiye kumbure ababyeyi babo barahaguruka bagakoresha izo nzego bikwiye inzitizi zoba zihari zoba ari nk'izihe
hariho ababyeyi bamaze gutahura icyari cy'uburenganzira bw'abana hariho n'abana bamaze kubitahura amenya ryari uburenganzira bwiwe buhungabanye akamenya n'inzego akwiye gutabaza ariko kandi hariho n'abatarabitahura nk'ubu turabiye hamwe igihe twari kuturabira hamwe iby'ibitigiri byarabonetse yuko nk'abana bo mu bisagara urwego rw'intara cyangwa mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura igisagara cya politiki Gitega n'ibindi bisagara byo ku mirwa mikuru y'intara biraboneka yuko baba baciye urwego bamenya iyo batabaza mbere batemera kenshi nukujaniranwa ngo bace bubaka ku nguvu kuko kenshi izo nguvu zishigwamo n'ababyeyi baba babona bati uyu muntu arinze atwara imbanyi ya mbere akaguma impande yacu ejo azotwara iyindi ku wundi mugabo hirya ejo atwara iya gatatu ubwo bwoba bugaca butuma ababyeyi batakaza rwa rukundo bari bafitiye umwana wabo bakemera kumushora kuri zongoye batigenda upfe kubaka hariya kugira ngo utugabanirize izo ngorane. Kenshi rero ababyeyi barabijamwo bagaforsa umwana kuja kubaka urugo n'igihe ataba byifuza kugira ngo bo biyorohereze birinde yuko azohava byara n'abandi bana ku bagabo batandukanye. Aba hariho mu kibano abo barabira ko bakabona bati wa mukobwa wa naka igihe bamwemera byaye umwana umwe yaciye abyara n'uwa kabiri bageze kuri batanu batandatu bakabona injyane ziba ziri hagati yiwe n'abasaza biwe kurya amatongo bakabona injyane z'abo bana yabyaye bataba batangiye base ivyo byose bikabatera ubwoba bagahitamo gupfuma bamurungika kubaka ku nguvu n'ahato barakwiza imyaka. Izo rero biribonekeza ariko kandi inzego zitandukanye z'igihugu zirabigwanya cyane na cyane cyane kuba barungika bataranakwiza n'imyaka y'ukubaka. Iyo bamaze gukwiza imyaka y'ukubaka nabyo nyene turabigwanya kuko igikorwa cy'ukubaka n'igikorwa umuntu akora ku bushake bwiwe ntagikora kubera ababyeyi ntagikora kubera pression y'ababanyi y'umuryango agikora kubera ubushake bwiwe yo mu mategeko mu gifaransa twita le consentement. Niyo rero amaze gukwiza iyo myaka yemewe n'amategeko turaheza tukaraba tuti mbega hari ubushake bwiwe bwarimo. Iyo rero akoze icyo gikorwa nta bushake bwe burimo ni ukuvuga iyo mariage naho yoba yarabaye bikaboneka ko umwe mu bubakanye yabikoreshejwe n'inguvu cyangwa hari mu iterabwoba iyo mariage irategekanijwe mu mategeko y'igihugu yuko iheze igahagarikwa igafutwa. Iyo ni imwe mu makosa ashobora gutuma ubugeni mariage zifutwa kubera ko byarabonetse ko hagiyemo iterabwoba cyangwa inguvu. Iryo terabwoba rishobora kuva kuri uwo yamutwaje inda kamubwira tutemeye ko tubana nzokwica nzogukorera ikibi bimaze kuboneka ko yagiye kubaka urwo rugo harimo iterabwoba atagushaka kwe kurimo ubwo bugeni burafutwa mu mategeko y'u Burundi.
Ego kuri uwo nyine uvuze iyo ba yaramuteje inda twavuze kare yuko umukobwa yatewe inda ataha akaja kurera umwana kumbura uwo mwaka ugahera ariko aritaho uwo mwana bisigura ko abataye ibyigwa uwo muhungu we kumbura ashobora kuba aca abandanya ishure we hari ibihano aca ahabwa cyane cyane yamenyekana uwo ariwo nyine kuri iryo shure nyine cyane yobasabwa gufasha kurera uwo mwana.
Iyo byamenyekanye neza ko uwo mwana w'umwigeme yatewe inda n'umwana w'umunyeshure w'umuhungu baba bigana cyangwa yiga handi ku butaka bw'u Burundi ni ukuvuga ko uwo mwanya uwo mwigeme azoba ku ishuri n'uwo mwana w'umuhungu aca yirukanwa ku ishuri. Ibyo byabaye mu ntumbero yo kudahohotera abana b'abigeme gusa kuko baba bataje kugira ngo yiteho uwo mwana mugabo akagumana ishavu abona uwabimuteye uwabimuteje ibyo bibazo we wabandanije yiga rimwe na rimwe akagaruka no kumukindaga arangiza amashuri ubundi nawe yaciye agarukiriza hahandi amwereka yuko kumbure yo bahagaritse kubera ubujuju kandi rimwe na rimwe ashobora kuba yamutsumbya n'ubwenge. Rero iyo ari abanyeshuri bigana canke biga ku mashuri ari mu gihugu c'u Burundi bose birukanirwa rimwe hanyuma bakaronka ayo mahirwe yo kugarukira ku ishuri icarimwe.
Ego uwo mukobwa atamwitwariye canke atatituye ubutungane uwo muhungu ico gihano muri ico gihe nico conyene
nico conyene ariko murumvica n'igihano kibera ku mashuri. Hariho ibihano rero biba bitegekanijwe n'igitabo mpanabyaha ni ukuvuga ko uwo muhungu igihe aba kwizije imyaka yo gukurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi araheza agakurikiranwa n'inzego zitandukanye z'igihugu kuri icyo cyaha cyo gusurashuza umwana w'umwigeme. Ariko rero nimwibaze ngo ni igikorwa cyoroshe kuko kuronka ivyemezo kuri ibizugu twazanya inda ni gikorwa kitoroheye inzego z'ubutungane na gatoya ko ni ibintu bikorwa mu ibanga rikomeye cyane ibintu bikorwa mu bwihisho kandi ni ibintu rimwe na rimwe bikorwa abantu bashyizemo ukuyaga basa n'abahujije sico kimwe na cyo gufata ku nguvu cyo cy'umuntu aheza akaca yitura inzego z'ubutungane cyangwa inzego z'igihugu hamba bagafata uwamufashe ku nguvu kandi bikaboneka ko ari amakanda yuko yafashwe ku nguvu ahandi kiba ari cya gikorwa basezeranye icya gikorwa umwe afite icyo yifuza uwundi afite icyo yifuza ku wundi bigatuma habamo ibanga etrase ntiziboneke iyo rero bageze guhindukana kuronka ibyemeza yuko abo bantu bari bazinanye canke icyo cyaha cyakozwe biragora inzego z'ubutungane arico gituma kenshi biboneka yuko abana b'abasore baca bihakana abo bigeme bakabihakana bakavuga yuko bari bafite abagenzi benshi bagendana atacemeza ko ari we yamutwaje iyo nda hanyuma umwana w'umwigeme akabura ikindi yokwerekana cemeza yuko uwamutwaje iyo nda yoba ari uwo mwana w'umusore murumva yuko ari igikorwa kitaba coroshe ariko hari amaka amwamwe yibonekeza abantu baba bari bazi ko bari bagendana baba bararungikiranye ubutumwa bugufi mu matelefone baba bari bafite aho bahurira baba barabyeretse abagenzi uko bagendana ariko murumva n'ibyo byose ntibiba bikwiye kugira ngo byemeze ko kuba ari abagenzi bagendana uwo musore ari we aba ari hotel w'iyo grosese bisaba ibyemezo bikomeye cyane n'igikorwa kitaba coroshe ari nacyo gituma ibitigiri byinshi by'abo bana b'abigeme bihera hatamenyekanye babatwaje inda aratwara inda yabizwi ko atayikuye ku giti mugabo bigahera atanumwe abonetse yitwa yuko ariwe yamutwaje inda ugasanga uwo yagiriza nawe ntabyemera nawe akafata yuko ari ukumudendekereza ari ukumurenganya bigatuma bajuragirika benshi rero baca bahitamo kubivamo bagabyara abo bana bakabarera bonyine
yego birumvikana hanyuma nk'uko ubivuze harimo ibibazo bikomakomeye muri ibibazo by'inda z'indaro kubaka hatarangira nk'umugwi murimwo mugwi CNDH bimwe mu bibazo vyerekeye gutwara inda z'indaro kiraje ishinga umugwi wanyu mwifuza ko cohabwa umwanya ukwiye kigahagurukirwa haba ku rwego rwa leta canke n'andi mashirahamwe mu gihugu n'ikihe muri iki gihe
twebwe ikituragishinga cyane kandi tubona yuko coba ari intandaro y'ico kibazo icya mbere n'ibiyago hagati y'abavyeyi n'abana uko murabona ishure n'irerero mugabo hagi irerero rikuru irerero rikomeye cyane ni mu muryango ni ku ziko abavyeyi benshi ntibafata umwanya ngo baganire n'abana babo iby'ubuzima bagahitamwo ko abana bigishwa n'abandi bana bagenzi babo cyangwa bakigishwa n'abanyagahinda rimwe na rimwe rero ugasanga abana baguye mu kutamenya kandi bari kumwe n'ababyeyi bari kumwe n'abakuru babo bari kumwe n'inshuti n'umuryango bari kubafasha kubaganiriza iby'ubuzima umwana w'umwigeme akamenya yuko ari imyaka ageramo bivanye n'uko yigenzeje ubuzima bwe bakabwica umwana w'umwigeme akamenya yuko uko akura ari bigenda bihinduka mu mubiri wiwe ibyo abibwiwe n'abo ku ishuri ntibinoganzwe n'abo muhira ntibinoganzwe n'icyo kiyago cy'ababyeyi umwana aca yironderera cyangwa akigishwa n'abo bangana abo nabo bamwigisha muri pratike bamwigisha bakora bamwigisha mu bikorwa ibyo bikaca bituma umwana akomereka akakumbura agafata ingingo yo kutazonsubiramo yamaze gusha ikindi cya kabiri kituragishinga ni uyu muco uri mu mashure umuco witwa copinage umuco biboneka yuko atakarusho kanini uzanira abana kiretse yuko bakreya ubugenzi ubwo bugenzi bukavamo kwitwara nk'abantu baba bubatse kandi batarashika mu myaka babyemererwa uwo muco rero tukabona yuko ko usuzuma neza tukaraba dusanze ataco uzanira urwaruka rwacu ataco uzanira abana b'igihugu uwo muco ugafutwa kumwe hafutwa umuco wo kunyuzura ko byaboneka yuko hari abana bikika mu kiza kugira ngo bakorere ikibi bagenzi babo bitwaje umuco wo kunyuzura. Rero n'umuco wa copinage turiko turasuzuma turi kumwe n'inzego zitandukanye kugira ngo turabe yuko nawo wokibwa burundu mu gisata c'indero mu Burundi mbere kubibamwo ikaba nk'icaha. Kandi niko bisanzwe bimeze kuko iyo byamenyekanye ko ari abana bari muri copinage hari ibihano bitegekanijwe amanota babakura. Mugabo turinze tubisuzuma ku rwego ruri hejuru cyane uwo muco ugafutwa burundu mu gihugu, ni ukuvuga n'ibihano bica biduga bikava ku bihano bisanzwe byo gukura amanota bikaja mbere no ku bihano by'ukwirukanwa burundu ku ishuri ku bana baba babibamo. Ibyo bica biribera abana babigeme kuko kenshi ubwo rukundo cyangwa ubwo bucuti busabwa n'abana b'abahungu, hanyuma abana babigeme kukaba ukwemera cyangwa guhakana ubwo bucuti. Igihe rero kibaye icaha tuba dufashije b'abana babigeme kuronka urwitwazo kubwira uwabaje kumusaba ati twoba abagenzi kumubwira ko bitemewe ku ishuri kurindira bakazoheza amashuri hanyuma bakabika ubwo bugenzi bwabo bakazoza kubukoresha baramaze kurangiza amashuri bafite aho bigejeje. Ariko ico turacashigira hamwe n'izo nzego nadondaguye kugira ngo turabe yuko gikenewe, nimuhaze mufata yuko ari byamaze gushikwako ariko turacabyigira hamwe. Kumbure n'abanywanyi b'iradiyo yanyu bafite icyo duterera boshobora kugiterera kuko tuba twifuza gukorera ku byiyumviro by'abarundi benshi. Murakoze.
Ahama tuvuganye ku kibazo cerekeye ico mwarimu yavuze cerekeye abavyeyi bakwiye kugira ibiyago ibiganiro n'abana babo. Turacumva cyane ico kibazo kandi nkuko mubizi mu mico kirundi mu mico kinyafrika ico kibazo kirahari aho abavyeyi n'abana usanga iki hagatari kirenga. Mubonaho kugwa iki hari uburyo abavyeyi butangura guhabwa kumbure inyigisho washaka cyane uburyo bwo kubahimiriza kuganira n'abavyeyi n'abana babo?
Nibyo icyo kibazo cyoroshye kubera ko usanzwe dufite umuco w'ikirundi utoroshya cyane ibiyago hagati y'ababyeyi n'abana bifatiye ku by'imibonano mpuzabitsina cyangwa ku bijyanye n'ingene umubiri w'umuntu uba wubatse cyangwa kuri ubwo buzima nyine bujyanye n'iby'imibonano mpuzabitsina. Ariko ababyeyi bamaze kubona ingene benshi bibakomeretsa bigakomeretsa abana babo bo kubahuka bakajya umutima menyo bakaganira n'abana. Hari ababyeyi benshi bubahutse bakaganiriza abana babo hanyuma ibyo bituma abana batahura abana bamenya icyatsi n'ururo bamenya urubeya ko ruturira batararukorako. Mugabe iyo umuretse ugapfana izo soni ni bimwe mu kirundi baca wa mugani k'umukecuru w'isoni azihambano. Hari ababyeyi bahora bagataba bakibonera ko agasubira kwicuza mu nyuma kumbura iyo ngiri inama umwana wanjye nkamuhanura nkadudurira ko muri bijya biteye isoni n'ibyo nyine uba ukwiye kumubwira nk'uwawe akumva ko ubizi n'igihe mbere abishyitsemo akibuka yuko ababyeyi babimubwiye biranamutera n'isoni biranamumaramaza n'igihe abirenze ko akasubira akagira isoni akibuka yuko mwari mwamuhanuye. Rero icyo nico dusaba ababyeyi, hanyuma abo bidakundiye nabo biroroshe guca kubabyara biroroshe guca kuba inasenge biroroshe guca ku zindi nshuti akaza akaganiriza umwana aba ariko araja mu bigero akamwumvisha imyifato ibereye ku mwana w'umwigeme.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835. 1835.
Murakoze cyane rero duheraheza murakoze cyane kuza kudusobanurira ahanini ibikorwa murimo kumwe n'inzego za leta ahandi mugiye kuja muri ibi bikorwa murimo muri iyi minsi nyene bo bitega muri sekeza ni muyihezihe ntara
muri iyi minsi mbere muri iyi binyene turimo ku munsi wa kane no ku munsi wa gatanu tuzokorera mu gisagara cha Bujumbura aho izari inama ihuza intara zitanu zo muri ibi bice biherereyemo igisagara cha Bujumbura ni ukuvuga intara yacu Bitoke Bubanza intara ya Bujumbura twita Bujumbura Rirari igisagara cha Bujumbura hamwe n'intara ya Murango rero inyuma y'iki gikorwa cyo muri iyi ndwi tuzaba dusigaje intara zo hagati mu gihugu gikorwa kizobera mu ntara ya Karuzi amagenekerezo tukaba tutarayatunganya neza mugabo niho hazoba hasigaye kandi byose bikazoba muri iyi minsi nyene ya vuba.
Murakoze cyane rwose. Uyu akaba ari Jacques Nshimirimana. Jacques Nshimirimana akaba ari komisere ajejwe ibibazo by'abana n'igisata kijejwe kumenyekanisha uburenganzira bwa muntu. Aho rero ni mu mugwi CNIDH, umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi. Mushinga nta Nshimirimana, tubashimiye cyane rwose ku mwanya utari muke mufashe ku kuganira natwe.
Murakoze cyane, turabakengurukiye, dushimiye mbere n'abatwumvirije, tugashimira n'abiteguye guhagurukana natwe kugira ngo duhindure ingendo, duhindure inyifato, turwanye burundu ikibazo cy'indadindaro mu mashuri cyabaye ndanze ku banyeshuri bacu. Kandi turi kumwe, turazi yuko tuzobishobora, turazi yuko bizogenda neza.
Murakoze cyane. Nongere nshimire nanje abaduteze amatwi mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi, aho kuwa kabiri nk'uko tubibemerera buri ndwi tuganira ku bibazo by'abakenyezi, ibibazo by'abigeme, amagara yabo, iterambere ryabo, ubuzima bwabo muri rusange. Turabashimiye cyane, tubifuriza umunsi mwiza. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ku ijwi ry'Amerika. Murakoze.
Chimeroche hasta ni ho kali kinyana umubirute bitoto my baby kali minyanda kwemera na wajama babyemeza uone wewe wanwaye motima uone wewe wanyiki motima Niko yanwa yumotima Oko niko yani yumotima Yeah Oko niko yanwa yumotima Oko niko yani yumotima Jihengu fite sinza chena Niyo yava na mia You're the one in a million Only one in my vision One in a million One in my vision Kariri kinyana Umubirute bitoto My baby Kari minyanda kwemera Na wajama wabjimiza Only way one need you more.
niko yanwaye umutima uko niko yanyibye umutima yeah uko niko yanwaye umutima uko niko yanyibye umutima Uko niko yanyibye umutima yeah uko niko yanwaye umutima uko niko yanyibye umutima
We're in the, 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 we're in